Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Izo ni ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi hatangiye inama ihuza abaminisitiri b'imari hamwe n'abayobozi bakuru b'amabanki b'ibihugu bitandukanye bya Afurika.
Intumbero y'iyo nama ni akaryo ko gucijya nino na cane cane gutora inyishu zirama kugira ngo ubutunzi bwa Afurika bwisunonore muri rusange.
Larissa Dushime, umuvugizi wa minisiteri y'ikigega cya leta n'imari mu Burundi. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan arasoza kuri uyu wa kabiri uruzinduko rw'iminsi ibiri yagiriraga mu Rwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, muri teritwari ya Fizi, kubera kutagira imihanda nyabagendwa bashatse ubundi buryo bitabaza iyo bapfushije umuntu.
Hari ukuntu bashyira ibiti ku mamoto bagahambira umurambo bakawicaza kibwira ko ari nk'umuntu wicaye, kumbe ni umurambo ukawambika amasashe.
Umwe mu baturage bo muri teritwari ya Fizi, ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi, ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho?
Mwiriwe Veniste, mwiriwe nangwe muteze amatwi. Turahera mu yavugwa ku mugabane wa Afurika. Abasegetsi muri Kenya barahaye ubwenegihugu abantu 1,600 bo mu bwoko bw'abashona bari bamaze imyaka 50 mu gihugu batagira igihugu begukira. Abashona bagerereye muri Kenya mu myaka hafi 50 nk'abamisiyoneri bavuye muri Zimbabwe na Zambia ku butumire bwa perezida yashinze igihugu cya Kenya. Ariko bamwe bavuga ko abo bashona bagifise ibibazo, naho bamwe bagiye kuzohabwa uburusho. Robert Waweru wa mwishyirahamwe ryigenga riharanira hagati ya kamuntu na demokarasi muri Kenya avuga ko abo bantu bamaze igihe kirekire bari bagiwe. Kubw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Afurika irimwo abantu hafi 175,000 batagira igihugu begukira. Ubwoko bw'abashona buciye bugira ubwa 45 mu moko agize igihugu cya Kenya. Muri Afurika kandi abategetsi bo muri leta ya Unity muri Sudani y'ubumanuko bavuga ko abantu bashika ku ndwi bamenyekanye ko bapfuye inyuma y'imyuzure yatewe n'imvura yateye imihana y'abanyagihugu muri komine ya Maindite ni mu minsi iheze. Iyo myuzure yakwiye mu ngo imiryango hafi 400, aho 90% by'ubutaka muri iyo komine bwatewe n'amazi. Umukuru w'iyo komine ya Maindite Gatulake Nyange yabwiye Ijwi rya Amerika ko haruhande y'abo bantu ndwi bapfuye abandi 17 bakomowe n'inzoka. Avuga kandi ko imiryango hafi 400 yahungiye mu bice bikirurutse bahunga amazi, kandi ko inka zabo 500 n'intama 300 byahafiriye. Gatulwake Nyange ahamagarira amashyirahamwe y'abagira neza na leta kwihutira gufashisha abanyagihugu ibifungurwa, uburaro hamwe n'imiti kugira bakingirwe kwandura indwara zitandukanye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu makungu, perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani yaratangaje ku munsi wa mbere ko yatoye umukenyuro wo gutururuza abatalibani mu bitero byabo muri icyo gihugu. Mu gihe hibonekeza ko abatalibani bariko bariyagurira uturere mu gihugu, perezida Ashraf Ghani yabwiye abashingamateka ko uwo mukenyuro mushasha mu by'umutekano uzohindura byihuta ibintu ku rubuga rw'intambara ku buryo mu mezi 6 umutekano uzoba wagarutse. Perezida Ghani avuga ko igisirikare kizorwanira gukingira ibibanza bikomakomeye by'igihugu, igipolisi gicungera umutekano mu bisagara, nayo iperereza rikorane n'abanyagihugu bafise ibirwanisho mu kurwanya abatalibani binyegeza muri bo. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriko yitegura kuvana abasirikare bayo bagisigaye muri Afghanistani mu mpera z'uku kwezi. Niyo ntambara Amerika igwanye igihe kirekire. Perezida Ghani yasabye abashingamateka gufasha guhimiriza abanyagihugu bafashe abajeje umutekano kandi akavuga ko abatalibani batazigera bajya mu biganiro by'amahoro kiretse habaye igihindutse ku rubuga rw'intambara. Muri Leta Zunze za Amerika, buramatare wa Leta ya New York yavuze ejo ku munsi wa mbere ko abakorera iyo leta mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu ku butaka no mu mazi babwirizwa kwicandagisha umugera wa corona, atari ibyo bakazoza barapimwa burindwi. Buramatari Andrew Cuomo avuga ko iyo ngingo izotangura gushyirwa mu ngiro inyuma y'umunsi Amerika izohimbaza umunsi wahariwe abakozi ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kw'icyenda kuza. Iyi ngingo izofata abakozi barenga 70,000, benshi muri bo baza baramaze gucandagwa. Buramatari Cuomo yavuze ko n'abakora mu gisata cy'amagara y'abantu muri iyo leta ari ngombwa ko bicandagisha, atari uko bakama bapimwa kundwi kundwi. Avuga ko leta ya New York ariyo leta ya mbere ifashe iyo ngingo bwa mbere mu maleta ya Amerika. Inyuma yaho mu ndwi iheze, Perezida Joe Biden yategetse ko abakozi ba leta ya Amerika ku rwego rw'igihugu aho bakorera hose babwirizwa nabo nyene gucandagwa.
Urakoze Aloyizi Bigirimana, mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza inzwi gushika iza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan arasoza kuri wa kabiri uruzinduko rw'iminsi ibiri yagiriraga mu Rwanda. Uyu munsi yasuye ibikorwa bitandukanye by'amajyambere, marafo, nikora telefoni ngendanwa, Inyange ikora ibinyobwa bidasindisha, n'icyanya cy'inganda zinyuranye kiri Masoro ya Rutongo. Mbere yo kuza muri studio, navuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi, mubaza aho urwo ruzinduko rugeze.
Mukanya azwi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame basuye Inyange, n'uruganda rw'abanyarwanda rukora ibinyobwa binyuranye birimo imitobe, amata, amazi. Barakomereza ku cyanya cy'inganda kiri Masoro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Niho asura inganda zinyuranye, harimo uruganda rwa Volkswagen bateranyiriza imodoka mu Rwanda, harimo marafone bakora za telefone, ndetse ashobora no gusura rumwe mu ruganda rwaturutse muri Tanzania rwa Azamu. Azamu ni uruganda rumaze imyaka isaga 8 hano mu Rwanda. Ni uruganda rwaturutse muri Tanzania rukora imirimo inyuranye. Emwe navuganye n'umwe mu bakozi batangiranye na Azamu, umugabo witwa Neza Maso Gerard, watubwiye neza ko kuva Azamu igeze mu Rwanda ubuzima bwe bwahindutse. Reka tumwumve.
Icya mbere ni uko byatumye hari ikintu nyine ku muryango wanjye kubyerekeye imiturire. Ikindi no kwiga kw'abana, narubatse ariko nabubatse neza ariko yarujijeho no kwiga kw'abana. Ikindi no kuba nanjye nashoboye kujya muri Tanzania nkanahareba uko ameze, ntabwo ibyo bisa nkizi biraza no kwiza sa nkizi nari ntarakigeremo, no kuba mbese mbonye umushahara mwiza kandi ushimishije, none no guhura n'abandi bantu tutasangiye ubumenyi buryo butandukanye cyane. Kujya inganda ntabwo ari nzizi, nanagikoramo cyangwa ndazibona gutya hanze gusa ariko nzigeze imbere mbona ari ibintu bitangaje n'ubuhanga buhanitse bw'abantu bagiye bakora nyine kugira ngo ngere kuri ibyo bintu. Arimo tekinoloji ikomeye cyane cyane muri Azamu, narebye cyane yakuye ugeze hakurya iwabo muri Tanzania, bo bakora n'ibindi tujyana gihe kenshi ngira mu ruganda rusura rukuru rwaho rwitwa rwitwa Buguruni.
Umuntu wari ukuze imbere y'imyaka 8 uyu munsi akubonye yavuga ngo iki?
Imbere y'imyaka 8 ntarajya gukora yo, urumva ko n'imyumvire yari hasi cyane ku raporo y'uko no kugenda guhura n'abandi bantu. Urumva iyo duhura n'abandi bantu hari ibyo ngo byinshi byo ushobate byuvamo cyangwa se n'ibyo kugenda azi kureba ugeze ugeze mu bihugu byo hanze. Umva noneho icyo gihe inyungu za no urumva ko mu bwongo cyangwa mutwe urajijuka. Aho nza muraza umuntu hari none ntuye imbere i Kigali ako nari mutsinze gutura yitwa ku muyumbu ntuye uwo mpageze nashoboye kuhabona uko mbahubaka mwubaka neza abana kwiga hari abari kwiga ubu ngubu abandi basa n'abarangije ariko uri guheza wenda nuko nabundi nduva nta kibazo cyane.
Uyu ni Bwana Neza Maso Gerard wavugaga nyine akamaro yakuye mu gukora mu ruganda azamu n'ubakira umukozi warwo. Ubwo rero twavugana na Venusi twavugaga ko perezida asoza urugendo rwe kuri uyu wa kabiri ni ku gicamunsi, navuga ko urugendo rwe rwari rwitoze cyane mu rwego rw'ubucuruzi. Nibaza ko nk'uko twari tunabivuze mu makuru yacu y'ejo, abacuruzi bo mu Rwanda bafite byinshi bazungukira kuri uru rugendo.
Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza. Muri Tanzania mu nkambi ya Nduta hari abarundi barenga 3,800 badafite ibyangombwa. Iyo ni imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Benshi muri bo ni abatahuka ariko bakongera bagahunga. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Joven yaganiriye na bamwe muri bo.
Birasumbuwa ndimo ndawihigira nongera nkiga na kadodo urumba cyabingora ari na bya bindi bituma naho nogira n'ingorane yo kugwara cyo kumugara usanga birimo biragira icyo urimo birambera niyo bira imbere ingaruka mbi
cyewe rero kuntu nasaba ubu tujya duhangayitse kugira ngo tujye kuronka utuntu turya abagenzi nibo baza baraduhereza naho nyine ubu duhabwa n'imiryango twagiye turasangino twasanze bari muri yinduta nyine none murabe ngene mwabidufasha mu nyene
nyene twebwe nyene ati n'impuzu nta mpuzu twazanye kubera kazanye nyene imyambaro ibiri nta manyene nazo ne zaraheze kandi ubu nyene ni gusenga kugiranga dusigaye tutagenda kubera nta muntu dufise nta nagasabune turonka ko kugira tumese neza twambaye baduvuye agakasoni niho baduha agasabune nyine naho nyine bakaba bakasaba duterera kandi turasaba yuko nyine mwaza nyine mwaje dukurikiranira kugira ngo nko mu kwicenda nk'abashobora kwiga kugenda ku ishuri ati kuko hariho bamwe ko yari amashuri yari igeze kure hariho nk'umwene wacu yiga mu mashuri yisumbuye none n'ubu yarahagaritse kubera bavuze yuko ngo udafise ifomo udashobora kujya ku ishuri
se twabasaba niko baduserukira hanyuma bakagira icyo bavuze bakatuzanira natwe kubwira vungu jyewe icyo nyuma basabira ni cy'uko naboronka igitambulisho bakabaha inkikade kugira ngo nabaronke imfungurwa nabo zibakwiye nk'uko nanjye nabakiriye narabafashije icyiza rero kiri imbere ni uko mubagirane namwe imbere mukabasabira ikade mukako boyironka nabo bakaza barafungura nk'abandi
bamwe mu Barundi bahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania Burundi hatangiye inama ihuza abaminisitiri b'imari hamwe n'abayobozi bakuru b'amabanki b'ibihugu bitandukanye bya Afurika. Larissa Dushime, umuvugizi wa Minisiteri y'ikigega cya Leta n'imari, yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije icyo inama igamije.
Ni inama ihuza abashikiranganji bajejwe ubutunzi hamwe n'abayobozi bakuru b'amabanki y'ibihugu bitandukanye bya Afurika. Hitezwe abo bashikiranganji hamwe n'abo bakuru b'amabanki bagera n'abasanzwe ari bahanuzi babo bagera ku 300 hamwe. Iyo nama izoba ku ruhande rw'ukwangurukana bumenyi, kuvuga ko twokwitangurukana bumenyi hamwe ahandi urundi ruhande hariho abazoba bamaze gushika mu Burundi. Iyo nama ashobora kuyikurikira amasomo yanjye n'iteka ridasanzwe mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Kuba catunganije iyo nama mpuzamakungu n'iteka kandi no kuri Afurika yose.
Urashaka kutubwira abatetsi bamaze kwitaba iyo nama abamaze gushika mu Burundi bangana iki muri kiye?
Ubu kuri uno munsi twari twiteze abashika kuri 60, aho hakaba harimwo abo twokwita abahanuzi, hakaba harimwo abakuru b'amabanki, hakaba harimwo n'abashikiranganji bava mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Ariko muri rusange twiteze abashika 83 bavuye hanze y'igihugu cy'u Burundi kandi nibo tuzonakira. Hanyuma hakazoba nabo bazokurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi bashika 200.
Murashaka kutubwira imigambi nyamukuru, intumbero iyo nama niyi?
Intumbero y'iyo nama ni akaryo ko gucijya nino na cyane cyane gutora inyishu zirama kugira ngo ubutunzi bwa Afurika bwisununure muri rusange.
Kubona iyo nama ibereye mu Burundi muri iki gihe mubiha isiguro nke mu bushanje bwanyu?
Kubona iyo nama ibereye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, isiguro twobiha ni uko nyakubahwa umushikiranganji ajejwe ibiga ca Leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu niwe yarasanzwe ari umukuru w'iyo nama muri uyu mwaka w'2021. Niko karyo Uburundi bwahawe bwaronse iryo teka ryo gutegura iyo nama kugira ngo ishobore kubera mu gihugu ciza cacu c'u Burundi.
Larissa Dushime, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ikigega ca Leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radiyo Ijwi ry'Amerika tuzobatera kamu iyo nama ibura kugira ngo mutubwire ukuntu ibikorwa byayo biriko biragenda.
Murakoze cyane Frederic, katwizera ko inama izogenda neza kuko turaniteze nabo twokwita abakuru baserukira ibyo bihugu muri banki nkuru y'isi yose n'abaserukira ibyo bihugu ibani mu kigega mpuzamakungu FMI kandi na mwebwe murashaka kuzoyikurutana ku mbuga ngurukana bumenyi. Tuzoshiraho umurongo umuntu wese ashobora gukurikira iyo nama.
Murakoze cyane rwose.
Murakoze.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu Changa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Inama nshingamateka y'u Burundi yaraye itangiye igihembwe cya kabiri cy'uyu mwaka. Abashingamateka bari bamaze ukwezi kose hirya no hino mu gihugu baganira n'abanyagihugu ku kibazo cy'umutekano muke mu gihugu. Pierre Claver niyo nkuru.
Igice cha kabiri cy'ibikorwa by'inama nshingamateka cyatangujwe kuri uyu wa mbere kizomara amezi ane. Abashingamateka bari bamaze ukwezi mu kiruhuko. Muri ico kiringo niho bafata umwanya wo kwegera abanyagihugu babatoye kugira ngo babatume ibyo bagona maze abatowe babifatire ko mu gutora amategeko. Aha umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe yibukije ko bagendeye intara 11 kuri 18 zigize igihugu. Aho hose bashimikira ku kibazo cy'umutekano no kwitandukanya n'abagizi ba nabi nk'uko Gelas Daniel Ndabirabe yabivuze mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Ati twahura n'abanyagihugu twarashimikiye cyane kubahimiriza ngo babungabunga amahoro n'umutekano, kubana neza mu bumwe, kubaha inzego zatowe kuva hasi gushika ku mukuru w'igihugu, kubahiriza amategeko. Twaragiranye inama kandi n'abatware, indongozi zitandukanye, abakozi bo mu bisata byigenga, abadandaza, uwaruka, abaserukira imigambwe n'abaserukira amashengero atandukanye. Ubutumwa bwari bwa bundi nyene bwo kurwanya umwasi no kubungabunga amahoro n'umutekano. Intara zagaragayemo umutekano muke, hakicwa abantu barenga 70 mu mezi atatu aheze nk'uko amatozo y'igipolisi yajyanye ni Muranzya, Mwaro, Igisagara cha Bujumbura na Rumonge. Aho hose abashingamateka barahagendeye. Umukuru w'inama nshingamateka yongeye ko kubanasiguriye abanyagihugu ivyerekeye iterambere ry'amakomine no kwandikisha amatongo muri komine. Ati kabaye akaryo ko gusubira kwigisha abanyagihugu gukunda igihugu, kubahamagarira kuja mu makoperative, gukoresha neza uburyo bw'igihugu, kwandikisha amatongo mu makomine yose y'igihugu, kwitaho uburimyi no guca imikobeko ku misozi, kwitegurira kudasubira kuragira ku misozi ahubwo kororera ibitungwa mu mpongore kuva mu kwezi kw'icumi, kurwanya ibiyayuramutwe mu gwaruka, kurwanya ikiza c'umugera wa corona no kunywanisha abarundi bice mu mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever.
La réconciliation et la facilitation des travaux de la transition terminée, réconciliation, c'était possible.
Umukuru w'inama nshingamateka yasiguye ko icyatumye bashimikira ku mutekano ari uko bamaze iminsi hibonekeza ibitero mu gihugu bigahitana abanyagihugu b'inzira karengane. Avuga ko abanyagihugu babwirizwa kurikanura kugira ngo bagwanye umwansi. Kubwiwe abagizi ba nabi badafise ababafasha mu kibano nta mutekano bohungabanya. Mu kiringo cy'ibikorwa batanguye kuri uyu wa kane biyemeje gutora amategeko atandukanye arenga 15, harimo gusubira mu itegeko rigenga igipolisi, iryo gutoza amakuru n'amatagisi n'ibindi. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Bakunze baradiye Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turarikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mitieno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
mu ntara ya Kivu ya majepfo muri territoire ya Fizi muri Republika Demokrasi ya Kongo. Haravugwa ikibazo cy'imihanda mibi ku buryo mu bice bimwe na bimwe nta modoka zihagera, abahatuye bagize ibyago bagapfusha umuntu nta yindi ngo byifashisha uretse moto. Ni inkuru umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo.
Munyuze muri iri barabara gitaka riri muri territoire ya Fizi bakunze kwita route nationale numero 5 ribuze territoire n'intara ya Tanganyika ndetse n'iya Manyema, usanga hari aho ryafunzwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika, ahandi naho ryarasenywe n'amazi y'imvura n'ay'imigezi, ndetse hari aho usanga ibiraro byarakundutse. Kubera iki kibazo, bamwe mu baturage bifashisha amamoto n'amato mu gutwara abantu n'ibintu, kuko nta modokari zitwara abantu hagati ya Fizi na Uvira. Niyo Mutabazi Etienne n'umumotari ukorera muri territoire ya Fizi yasobanuye Ijwi rya Amerika ko kubera uburyo imihanda yangiritse, imoto zabo arizo zikora akazi imbangukira gutabara zokoze ko gutwara bitabye Imana.
Ukuntu rero batwara ibizika barafata bagashinga ibiti bibiri bagaca bafata bakikorora amaboko bagaca bakicarika bagaca bacyamba ikibotino bagaca bazingira mu kireta bagaca babohera ku moto bagaca bicarika ngo ku muntu umenga akomeye. Uko rero batwara ibizika,
kubera iki mutwara ibizika ku moto cyane?
Urabona none amamoto kasona mwiri barabara rugahita se nico gituma rero bitwara kubera atanuzenya abona tabarabara mambira asurabona nahita kandi nk'umuntu yaguye imisisi ateza kugenza aza kushikira abo yaguye nimba bari bukampu nimba bari hehe hagira na moto ari kizika bamushe ni misipi nyene.
Etienne Matana n'umuturage wo mu Bibogobogo ashimangira ko kubera kutagira imihanda inyuramo imodoka abantu babo baguye mu bitaro bikuru by'Ibaraka barinda gukoresha za moto mu gutwara imirambo.
Abantu iyo baguye mu mishasha mu bita za Baraka cyangwa se hirya za Baraka za Kalunja hehe, imirambo bayituyihambira ku mamoto, hari ukuntu bashyira ibiti ku mamoto bagahambiraho umurambo bakawicaza kibwira ko ari nk'umuntu wicaye, kumbe ni umurambo ukawambika amasashi bahita muyizamura ku mamoto. Mwarenga rero mu karere mu Bibogobogo, ubwo tureze mu Bibogobogo arahandi hatari imihanda na moto itabasha kugera aho rero tayindi shwa ibihari ni uguhambura mugakura umurambo kuri moto mukongera mukazana ibipoyo mukawikorera kugeza mumugejeje mu rugo. Uko niko dutransporta imirambo tuyikura epfo tuyigeza za Baraka tuyigeza iwacu mu karere mu Bibogobogo.
Mukamiro waseka nawe ni umuturage w'umukongomani avuga yuko kuvana umurambo ahitwa Salamabira bawujyanye mu mujyi wa Bukavu bibahenda kuko ari urugendo rw'iminsi ibiri kuri moto bishyura umumotari 170,000 by'amakongomani hafi amadolari 700,000. Jackson Kubwimana aheruka gutwara ikiziga akivana ku bitaro bikuru bya Nunda kijyanye Kavumbi nawe agaragaza yuko gutwara umurambo kuri moto bihenda.
Icyo gihe nayo kodagana ngo barampamagara ati motari ngwino dutware ikiziga, ndabwira ati kirahari atego kiriho. Bamaze kukinyereka nabaciye amaya nishaki ndabacimba 50 kuva Ibaraka gushika buko kiragishira ku moto ndagitekereza ndagitwara. Ikindi kagubundi kwari inundu kirapfa barahiga mu motari agitwara barabura kubera yari amaze nk'umuntu ameze nk'unuka. Icyo gihe ndabiciye amaya nishaki ndagutwara ndamushikana ahantu bita Kabumbe. Aha, naramuboshega ku moto ndamushira ku moto ndaboha n'imipira hanyuma ndamushikanaho abantu ngeze takumushikana
no kwishura ngana
bameze 40.
Umuyobozi wungirije wa territoire ya Fizi Madame Menze Imana avuga yuko iki kibazo cy'uyu muhanda wa territoire ya Fizi bakigejeje ku mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo kandi nawe yababwiye ko yakigejeje ku buyobozi bukuru bw'igihugu. Gusa ubuyobozi bukuru bw'intara ya Kivu y'Epfo binyuze mu kigo gishinzwe imihanda buri gukora ibarabara ryo muri Ruwanga ryafunzwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika kugira ngo imodokari z'amakamyo zibone zinyuza ibidandazwa bijya muri Fizi. Mwomenya yuko atari muri territoire ya Fizi yonyine hari iki kibazo cy'imihanda yangiritse, ahubwo no muri territoire ya Uvira na Warungu hari iki kibazo cy'amabarabara yapfuye, aho abagenzi bajya mu mujyi wa Bukavu bavuye Uvira bamwe barinda kunyura mu Bugarama mu Rwanda aho kunyura mu ibarabara gitaka ryangomo rihuza Kamanyura na Bukavu. Vedasi Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu rusenda mu ntara kivuye.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kuyabagezaho. Nongere mbashimire kuba mukurikira radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mukomeze mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana. Yeah.
Thank you.